Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya gatani Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri isaha mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Usaba mwebwe abarongoye igihugu nk'ibijyanye imbuto, ibikoresho byo mu nzu, isuka nibindi kugira ngo turako twokwirukanga kugira turana ko twahamye abandi.
Uwo ni umurundi watahutse ava mu nkambi z'impunzi zo muri Tanzania, avuga kubyo yumva leta yahita ibafasha muri iyi minsi ya mbere bagarutse mu gihugu. Iyi nkuru ni inkunga y'Ubuyapani ndetse n'ibibazo by'impunzi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turazigarukaho mu kanyaga. Aya makuru yibanda ku Burundi, reka tuyaheri Bujumbura, aho igihugu cy'Ubuyapani cyahaye Burundi imfashanyo yo gufasha Abarundi barenga 600,000 bugarijwe n'inzara. Amasezerano agenga iyo mfashanyo yashyizweho umukono kuri uyu wa kabiri na ambasaderi w'Ubuyapani mu Burundi na minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza adufitiye inkuru ikurikira.
Iyo mfashanyo ifite agaciro k'imiliyoni 450,000 z'amayena, ayo nayo akaba ari hafi miliyoni 4 z'amadolari y'Abanyamerika. Naho iharurwa mu mafaranga, iyo mfashanyo mu muceri wimburwa mu Buyapani ungana n'amatoni 600,300. Nabajije umushikiranganji ari menya mitwe niba Burundi buzohitamo umuceri cyangwa amafaranga.
Ni byose kuko umuceri batanze urashobora kugurisha amafaranga avuye mu kagura kibindi. Icyo twumvikana ko cyane cyane ni uko turumvikana ingene amafaranga akoreshwa. Nakoresha icyo cyose ari nayo mpamvu ya masezerano twasize ko umukono arasigura neza ibyo n'ibyo ingene amafaranga avuye mu ibyo akoreshwa. Hariho ikode izugururwa yugururwa na leta y'u Burundi mu gihugu cy'Ubuyapani, hariho kumwe kibikora kugira ngo amafaranga avuyemo aje aho maze ashobore kuza mu gihugu akoreshwe ibintu twatumvikanye ko byose biri mu ntumbero y'uko dukora ibintu ku mugaragaro utarengeje bigiyemo.
Umushikiranganji Nyamitwe atubwira n'imigwi y'abantu igenewe imfashanyo y'Abayapani.
Imfashanyo ijyanye n'ifungurwa cyane cyane zifasha abasinzi kajwe n'uruzuba, habaye ihindagurika ry'ibihe n'ibicu, usanga hariho ahantu hataguye imvura ikwiye, hanyuma bigaca bisinzikaza uburimyi mbere n'ubworozi muri ibyo bice. Umwimbu ugaca uba muke, ubaye muke, hagaca havuka inzara mu bice bimwe bimwe.
Iyo nzara leta y'Ubuyapani yifuza kuyibuza kurandagata. Takayukimi yashita haturuka Ubuyapani mu Burundi akagira icyicaro i Kigali mu Rwanda.
Burundi has been suffering from food shortage due to the decade-long
Ahagira ati Burundi bwahuye n'ikibazo cikena ry'ibifungurwa muri iyi myaka 40 iheze bitewe n'umutekano muke watumye uburimyi bwononekara. Abarundi 90% batunzwe n'uburimyi, ariko isindimwa ni nto kandi bangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ubu hafi igice cy'igihugu gifite ubukene bw'ibifungurwa, hanyuma abantu hafi 600,000 barugarijwe n'ibura ry'ibifungurwa. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu asigura ko Ubuyapani busanzwe bufasha igihugu ciwe muri vyinshi.
Twafashije mu myaka iheze kuva cyane cyane mu 2006 aho bagarutse, nubwo bagarutse mu byo gufasha cyane n'u Burundi, batanze ubufasha zinyuranye mu myaka ya 1993 na 2005 mbere n'iyakurikiye gato. We batanze ibyerekeye batanze imfashanyo igizwe n'umwavu w'ikizungu itari bike byari n'igitoro mbere ngira ngo hashize imyaka 2-3 batanze ikindi gice cy'igitoro. Ibyo byose haba imyavu umwavu w'ikizungu, haba ibitoro n'ibintu bikenewe cyane mu buzima bwa misi yose. Rero ni igifashanyo rero batanze ije yongera ku byo bamaze gushyikiriza igihugu cy'u Burundi n'Abarundi.
Iyi mfashanyo itanzwe n'Ubuyapani igenewe cyane cyane Abarundi bo mu ntara z'uburengero n'uburaruka bushyira ubuseruko zase mu ruzuba rwinshi, imvura iguye naho ikaza arisegenya yonona imirima n'inyubakwa bitewe n'ihindagurika ry'ibihe. Mu mwaka uheze igisata cyawo ni kijejwe guhuza imfashanyo z'amashyirahamwe y'abagira neza atandukanye arico oca kiri kumwe na leta y'u Burundi bari basanze 3 million z'abarundi zubugarijwe n'inzara. Umuriyoni muri bo niwo warukeneye imfashanyo zihuta. Roger Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye twijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Abarundi 441 bahungutse bava mu makambi y'impunzi ya Nduta na Mutendere mu gihugu cya Tanzania bakiriwe uyu munsi mu nkambi y'agateganyo ya Gitara muri komine Mabanda muri ntara ya Makamba Leta y'u Burundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bavuga ko bashimishijwe n'uko icyo gikorwa cyo gutahana impunzi gikomeje ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Chris Munezero
Abarundi bahungutse bava mu makambi y'Induta na Mutenderi mu gihugu cya Tanzania bakiriwe mu ikambi y'ifata kibanza y'Igitara muri komine Mabanda. Bose hamwe bagera ku 441 bakaba bagabuwe mu miryango 137 yari yahunze amakomine agize intara ya Rutana. Abo bahungutse barashimishwa n'uko bagiye gusubira mu mihane wabo ariko bakaba bafise amakenga ko kugene bagiye kubaho mu gihe bashyitse bihe vyirima byaratanguye n'amashuri akaba amaze ukwezi kurenga atanguye
nanavuye mu gihugu mu kwezi kw'indwi nari mvuye mu Rutana mu ikomine ya Giharo maze y'umwaka n'amezi abiri
twosaba mwebwe abarongoye igihugu nk'ibijyanye imbuto ibikoresho byo mu nzu isuka nibindi kugira ngo twako twokwirukanga kugatara no kutwahamza abandi sise umuryango w'abantu 9 kuko bamwe n'abanyeshure abatewe cyo twabasaba twabasaba kugira ngo bayidushiremo ingufu kugira ngo turabe ikintu tubonyaruka kugira abaje mu ishuri abandi ikibazo kiriko kirahera cy'umwaka nabo buja mu kiringo cy'icyo kibazo hama nyimba byasabwa ko ko babasanga biga hariya tugasanga yuko onye byosabwa yuko bogenda ku murongo w'abandi kugira ngo turabe nako boshora kwimuka
Umuyobozi ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mutwabo abaziteshejwe mu bushikirangaje bw'intwaro yo hagati araremesha abo bahungutse ko abana babo bazoronka aho biga bakongera bakanafashwa no mu vyirima.
Ubisanzwe ntibaracegwa cyane nk'abarimye ubu henshi imvura ni ikigwa abandi nibo bateye hari n'abandi batereka barasiza kandi nabo nyine babinezerewe tubabwiye ko bashikira mu isiza bumvise bibaguye neza hanyuma bana abo mashuri nabo yatanguye kubera ko ari igikorwa cyiteguriwe abayobozi b'amashuri barabizi mu gihe umwana ashitse yaje azanye ibyangombwa baraheza bakamwakira bivanye n'ahageze igihe nikiraba kirekire cyane ku buryo umwana yoca amara umwaka wose ari mu rugo
ubushikiranganji bujeje intwara yo hagati buramenyesha kandi ko buriko burifadikanya n'ubushikiranganji bujeje gushigikirana hamwe n'ishyirahamwe FAO mu kurondera imbuto gusahiriza mu byifungurwa no kurondera amabati ku Barundi bariko barahunguka ishyirahamwe HCR na Leta y'u Burundi bamenyesha yuko ubu Abarundi bamaze gufashwa gutahuka barenga gato 700 mu masezerano yasinywe hagati ya Leta ya Tanzania Leta y'u Burundi n'ishyirahamwe HCR nuko impunzi z'Abarundi 12 bazoba batahutse gushika mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka w'u 2017 mu Mabanda Chrisi Munezero ijwi rya Amerika
tukivuga kubijyanye n'impunzi z'Abarundi impunzi zirenga 1000 zimaze amezi 9 mu nkambi y'agateganyo yo mu Rusenda zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuzimurira mu nkambi nshya y'Imurongwe kugira ngo abana bagerere igihe cyo kujya mu mashuri babone uko biga ngo ndetse n'impunzi zibone uburyo zikora imirimo yo kwikura mu bukene ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ukorera muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi
Izi mpunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ho muri teritwari y'Ubuvira aho zicumbitse mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye muri teritwari y'Ifizi zitangaza yuko kuba zarajanwa mu nkambi ishasha y'impunzi iri kubakwa imurongo yo muri teritwari y'Ifizi bituma abana babo batagana ishuri ndetse bigatuma nabo badakora imirimo y'ubuhinzi kimwe n'izindi mpunzi z'Abarundi zisanzwe mu nkambi yo mu Rusenda kuko izi mpunzi zitaza umunsi zishobora kuzimurirwa muri iyo nkambi y'Imurongwe
igihe bariko barandika abana baje kwishura twebwe muri akeyi baranse kutwandikira abana abana bacu rero bari nga tuzi iyo bajoja tuzi iyo bazova abandi bariko bariga none abana bacu babanuka mu bandi kubera iki bato twarasavye nuko basitwa nimwabona tutazogenda vuba mube murabareka babe bararahura duke hanyuma bazokongereza baraduhakane none turi bugire nte ku kuri abana bacu bicaye kandi abandi bari kubari icyo ni kibazo kitugoye cyane ase nta ikintu nyamukuru no kudukura nga bakatujana aho batusezeraniye ko bashobora kutujana kugira ngo turabe ko abari ngaha mu rusenda ubunye n'imvura yaguye ubusanga hajya bari ko baratera utubuto urakagomba kwakumbati urakagori natwe tubiri ko turabarabumenga twebwe ntidufisiyo tujya ntidufise n'abantu babaye none ga aho bazubirira turi ngaha kandi tuzoguma tubaraba kandi twari dufise amaboko niba tujane kumbe ntitwobura natwe aho dutera n'amabango n'abiri yakagonza kazodufasha
kuva umwaka w'amashuri w'2017 2018 waratangiye muri Congo ariko abanyeshuri bo mu nkambi z'agateganyo batiga muri bo hari ababyeyi batangaza yuko abana babo bamaze guhinduka inzererezi zo mu ibarabara
abana b'ishuri tuvuga nka twebwe abana bamaze gucika bamayibobo ku ishuri bujya basigaye bamwe birwa ku Tanganyika abandi bakirwa mu masoko abandi bakaza gutoroza uduko ibindi bya gutyo
uretse kuba izi mpunzi zifite ikibazo cy'abana batagana ishuri izi mpunzi kandi aho zicumbitse mu bihangare zifite ikibazo cy'imisarani nayo idafite inzugi
abakenyezi bo baragerageza bakigora bagatuma batwara ibikwembe akabanza akagira irido y'igikwembe cyiwe kandi igikwembe kukigira rido ku wese si byo byari bikenewe nibaza kumenga na kamara mazi ku muntu w'umugabo rero ntaronki yaja nta nahamwe turagowe turagowe cyane bari bakwiye kutugaruka hariho umwe nabibariye nabo bari bazi ko badutwaye imiryango gerageza mudushikire imbere batume baza kutugira amarido y'amashitingi tubone ko tworonka aho twihagarika na kamara maze ku muntu nta muntu w'umugabo yo kuba konga kuri impuzu imbere y'abana bari ko baracanga ku mabuza utanguranwa n'igihe cy'isaa 10 y'ubuca ikurenganye uzosubira mu masaha moya y'umugoroba ahasigaye gumana umusonga munda kaburiye uja kaburiye
Emmanuel Ntirampe ba userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'impunzi bakigejeje mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi mu ngambi yo mu Rusenda maze mu mashyirahamwe asaba ubuyobozi bw'ingambi ko bwakangurira aba babyeyi kwandikisha abanyeshuri babo nabo bagatangira kwiga
by'ukuri abana babo bajya ikibazo nico ntibiga ntibigeze bandikwa nk'abandi ngo baje ku mashuri ariko gusa duheruka kubona inyishu twaronse ku munsi wa kane w'indwiheze yatubwiye yuko abana bagomba kutangura nabo kubandika ngira ngo uyu munsi bari bagerageje uwa wese ari muri akeye uba bamwanditse
kuba izi mpunzi z'abarundi zimara igihe kirekire mu nkambi z'agateganyo za Mongemonge Sange na Kavimvira byatumye umwaka w'amashuri ushize w'2016 2017 uba imfabusa ku banyeshuri bari muri izo nkambi Vedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu Burundi Michel Kafando aherutse gutangaza ko ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubukurwa mu minsi ya vuba mbega ibintu byatumye abarundi badashobora kwicara hamwe ngo bashakire hamwe ibisubizo by'ibibazo bya politiki mu gihe kirenga umwaka nibihe icyo kibazo n'ibindi ni bimwe mu byo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'abatumire be barimo Faustin Ndikumana uyobora ishyirahamwe Parisem na Maître Jean-Marie Nduwimana umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki reka duhere kuri bwana Faustin Ndikumana
ubwambere ho nuko mu bisanzwe naho igihugu kiba kiri mu ngorane za politiki abo byega burya naho amakunga bashaka kubafasha iyo badashizemo ugushaka kuboneka kugira bumve yuko ibyo biganiro biza kugira kamaro bo nyene no kugira kamaro igihugu bica bigorana kuko utusanga kumbura umuntu aguma araba mu bya kanga akavuga ati inyungu zanje ni izi jewe ndi ko ndabibonye ku nyungu zanje zikaba bona ku mengo zirakingiwe ibindi nta kibazo kwa tusanga rero uruhara rw'amakungu naho ruba hariho gushaka atacu rufite ko kubera uko kushaka kugira iyo cohesion igaruke bitavuye mu bene Burundi mu bene igihugu nyene abarundi nyene bo usanga ata ahingwane zikunda kuba ikindi naho nuko dukunda kubona yuko no mu banye politike urabona iyo ariko baravuga wumva amadiskuru avugwa haba ku ruhande rw'abari ku butegetsi cyangwa muri opozisiyo uracabana ku mengo haraba ibintu byo ku kara cyane bita radicalisation ukamengo nyene nk'abantu bapfuye nk'itongo basangiye umengo bavuga ati wewe genda canke wewe ntuvuge wewe ntumbazure n'abatigira ugasanga harabuze akantu ko kumva yuko iki gihugu ari cya bose kandi kirose neza inyungu zifatira kuri bose kandi n'abanyagihugu bahatohokera n'uruvyaro rwacu n'abazubuka bakabatohokera iyo rero abantu bagumye mu nyungu zabo buhoro mu nyungu zabo gusa bagasaza muri radicalisation ahantu kenshi naho bikunda gupfira
muravuze Faustin Ndikumana ibintu bihambaye cyane rwose muravuze reka gushaka guke inyungu z'abanyapolitike muravuze cyane kandi inyifato yo gukara murafise uturerero mwoduha ku mpande zose ukuntu byagenze byatumye rero n'ibyo biganiro bitagira aho bishitse
urumva ico novuga cyane cyane ubibonera yuko mu banyepolitike yuko womengo ni ugucengana je uno munsi nakunesheje je uno munsi nagusumbije hora cawe n'abati mvaho iki ugasanga baguma mu tuntu two guterana amajambo utuntu two gushaka kwerekana ubukari two gushaka kwerekana yuko umuntu ahambaye kandi agatera ubwo bundi ukabona neza yuko baguma muri ibyo bintu je ngo manika superficiel kandi babona neza yuko ingorane z'inyamukuru mu gihugu zihari tegeza gutora inyishu hanyuma ugasanga rero uko kwiguma umuntu wese ashaka kumva ko ari wahambaye bigaca bihagarika byose ariko mu mera bibagira neza yuko igihugu cy'u Burundi kiba kimeze nk'abantu baba ari mu bwato bujya muri nko mu bwato umwe ubwato buriko buragira ibisibuzi mu mazi mwese ari igihugu cyanyu ari ubwato muba murimwo iyo danje ibibara bamwese nico gituma rero ibyo turakunda kuyibona mu ma diskuru yabwe n'abariya usanga batari kubarabanza kwibuka neza igihugu aho kigeze n'ingwane gifise kumbura nga bakavuga ati ibintu bigenda neza cyane abandi na bagati nta kigenda urumva harabuze neza kwicara mu mvi izo ngorane ashobora kuvuga ati none inyungu z'igihugu uko zihagaze mu gutora inyishu kuri izo ngorane twicare rero tubitore inyishu igihugu gitere imbere nabo nyine bibateza imbere bose afite
murafise intumbero mwotanga kugira ngo izo nzitizi zose zive mu nzira mukanya gato cyane
urumva kuko urabona hari n'ikindi kintu abarundi bakunda abanyiputi bakunda kugira ubwoba hari ikintu cy'ubwoba mu Burundi ku mu adversaire n'ubundi twamye tukibona kuva kera ariko harya nibaswe kumenya yuko utsinze wowe ukavuga ati jewe nogena nkicarana nanaka ibyo bintu byose biyumvira ko byo bitotora inyishu birashobora gutora inyishu afite umuntu ati jewe ngiye kwicara kumbure jewe nzobamanutse ndagize nguvu unagwa ati jewe naye ndabona abanshigikiye cyane ndafite nguvu bitagenze uku nanje sinza tugume du ibyo ari byo byose bukwegerana nta kibazo kitotora inyishu nakijya mamuhera ko cyo kuvuga ngo abagize ibitanga naco nyine mu gihera ko mu bibazo mu bindi buhoro buhoro bigatinda bigatora inyishu niyo mpano tubara dutanga kuko naye ahandi ho bibigumye bigenda gucumengo tugendera ku ngorane zitarava mu nzira
namwe Maître Jean-Marie Nduwimana ingorane muzibona hehe kiringo kirenga umwaka ika abahuza mpuzamakungu batari bake ika bariyamirijwe n'impande zose niko nabivuga ingorane ziri hehe Uburundi bwotora inyishu za politiki bigenze gute
ego nyakubahwa mu makuru ndakumbiriza bose cyo kwibye umuhungu w'umushami w'Uburundi ashikiriza kuri cyo kibazo kujya mu kiyago kijya mu kirimusi muri make twe tuvuga yuko mu rwego twe tuvuga yuko imyago iriko yashyigikirwa n'ubufasha bw'ubuhuza ko byafatiwe amaboko mu mugongo n'ibihugu bimwe bimwe byaretura kuko ibihugu byaretura usanga bicitse inyungu izina ziriya keretse ko bwambaye na mbere twebwe mu rwego rw'u Burundi I am a doctor. Uko byagiye byasikirana bishika aho byageze imyanda iri kubera Arusha niga byabyabiri Arusha byarangiye cyane bizobandanye ikindi ni ikintu cy'ubudabuki imyanda iri kubera Arusha byabyabiri Arusha byararangiye kandi bandanya kuko ikintu na gatoyi ndabimeza yuko icyatumye ubufasha bw'ubuhuza urongoye na kwa byamukapa nishikira jiliyago nuko anipotiki ya mwenye wafu galati ama tasi atuka kutanga jimu kandida umu gandu kwenye besede matara yungu na chuna katani ije tanga jimu kandida jimu gandu kwenye besede alu ina kuwa wa mkwenye kwenye hundi kwenye hundi iza mwela vikote nare ya karele ya yase ya vizi ucho ibugako kumchoreo na vizi ucho ibugeko kandi ese mu rwego rw'ikintu naramwe kandi n'abantu politike bari barabaye mu gihe gitanga ku mukandida ibi byose ntare rero ija isumba ibyungi byagana bari ya kuri iki makiriye tore tukibaza mbega muri iki gihe umufasha w'ubuhinga tuzima kigeze ati kandi n'ubuhinga ati bakandida raporo yabatumye nyakubahwa isezeni kutari yararunguye ibiganiro by'abarundi tutigitiriyaga kuko ibiganiro n'amaguru nyama ejo rero bagatiki rero ubufasha bw'ubuhuza bwana kwa bwana mukapa bo barahaye icyegeranyo mutebeni tutarakanye icyegeranyo kwa mutebeni bo bitanga kuri icyo cyegeranyo bigafatirwa ko kugira ngo ibiganiro byabereye mu Burundi biro muri gitondo ko byararangiye abene gihugu barashikirije ibyo bifuza byo kogwa umukino utoka kugira ngo abarundi bafatanye n'injyane n'ibyo cy'amatora rero twavuga duti ibyo byo tubita kiweko twe turavuga duti abarundi turishobora ubwacu dutunganiriza imyago turishobora ubwacu kuyandika na kiriya bitagenda neza maze turi ku kizi inyanyuze abantu bitegurira amatora abanyepolitiki bamwe bamwe bafite inzira zo gutunganya bakurikiranye abantu bamwe bazize gutunganya bakurikiranye abanana bari aya ya kaseriye cya kero bwo bacanye kwera ingingo imiri ya bagarike mu gihe
Maître Jean-Marie Ndumana muri kumubwa ko ibiganiro bishigikiwe ikabihagarikiwe na numuhuza Benjamin Mkapa atacho bizovamo
ndabagira ko akarero ishimishimi kigamo kuvuga yuko atacho bizovamo ku ngere tuvuga biti tene kitirundi yari yago byararangiye ibyo byago ahubwo gutangwa icyegeranyo nuko binyuranye uko byatangijwe n'ukuntu zo bigira birasikiranwa biranyuranye n'amategeko cyane igize n'amategeko y'akarere n'amategeko mpuzamakungu kwenshi kubera yuko mu bihe byakabaye yuko abagaragaje ku itegeko abantu bagiye bagirirwa ibyaha bikomeye bakoze mu gihe cy'imigumuko bashobora kujya ku meza ibiganiro imyago abo bajya ku meza ubutungane abo bajya ku meza ubutungane bagasubiza urubanza ibyo rero nyakubahwa Benjamin Mkapa amaze kwitomora igihe yaheruka i Bujumbura mu mpera z'imyaka 2026 yavuze ati abanyabyaha abatucitse bose bagatumizwa ku meza y'ubutungane hama abanyepolitiki bari hanze gukorana nabo tuvugane bahunguke bubake igihugu n'ingashingiro z'abarundi babicanire babinyanyire bitegeka amatora y'umwaka w'2020 ibyo rero byarashyizwe ko mugabo akamara amazi akamuna mwarumvise yuko mu nyuma nk'uko twavuze duti bituma yagarutse rishyigaho ariko ko twabwiye ibintu byari kubura mwarumvise yashyizwe icyicaro gikuru arisha agahindura imvugo umuhuza na kuba akavuga ngo ubu rero agiye gusubira mutima ko ibyo byaje kandi asasubira ba bandi nyine Mwamba rero yuko rero umuntu kuba umuntu ari mu mayami.
Yego me.
Kandi ari mu ngira gire bigaragara niboneka. Ko rero muri kigize tuvuga duti. Yo ndi ngira gire ari mu bigira mu bitse. Ahuza nyaruma natozere ibyo byago atangiye gicegeranya cyinjire uko wa mutebeni. Ama ndetse akarere gafata ibintu ayirize leta y'igihugu kandi mu Burundi. Gusaba ko abari hanze bose bagiye kugira kimwe gira urwuke.
Icyo nacyo niyo ntambanye ikomeye mu Burundi. Mu gihe leta y'Uburundi yoba ikunda umunyagihugu, nigerageze ihamagara abavunyi politiki bari hanze, bavugane bahuriye Arusha, kugira ngo batuye umuhuza. Ama bose babumvirize, bumva ibyo bagona. Ibi na byo ariko baravuga ko harimo abantu bagirizwa amakosa. Igihe se ntari itarakwagiriza y'ubutungane, ikubwira iti wewe urafise icyo wagira, ubukira umuntu, ubukira umuntu wera.
Murakoze mushinganahe Rene Mugabe mushinganahe Faustin Ndikumana Rene Mugabe agarutse ku kibazo mwashikirije cyo kunana ikakudadaza tukaba tuzi ko mu gihe cyose hari ibintu n'imishikirano kugira ngo ibintu bigende neza haba ibyo bita impande zose zigatsinda ibyo bita win-win mu Cyongereza ikintu kiwe mu kivuga kwiki
yego ndena ariko musubiye ko kwivuga kuri ibyo nyene nuko n'abandi kubitagashi bizotuba batakariza icyizere ku banyagihugu kuko umuruha abanyagihugu bifitiye wo kubaho mu buzima bwa misi yose ukene bwiyongera bakumva n'umugabane politiki bakicara ngo batore ibibazo inyinshi ku bibazo.
Maître Jean-Marie Ndouimana namwe kuri ico cyimbere cyashikije na Rene Mugabe cyuko abarundi boreka kudadaza
ani cyumviro cyo hoye mwana yaje gushikiriza ko abandi bwo kudadaza kandi abiri cyumviro cyiza ariko ngomba mbira abandi n'abatwumviriza ko isi yose ibyago ibyago bitegerezwa kubahiriza amategeko igihugu amategeko yakariye amategeko mpuzamakungu nacangaruka ahanyene muribuka yuko n'ubumwe bwa burayi bwagiye mu mpuzamakungu bukagerageza kongera ibyemezo bibiri mirongo ibiri na kabiri n'umunani mirongo ibiri na kane mirongo ibiri n'icyenda bavuga bati abegwa n'amatati i Burundi boyaga bwabakisunga amategeko none ko twese twemera yuko abarundi mu gutorera umuti boza barayaga kuri iki na kiriya none ni ryari dushobora kwemera ko ubutungane cyangwa amategeko yokurikizwa tuzi neza ko indyane zabaye gushikaho igeragezwa ry'ubutegetsi riba ko byaturutse ku kwitoza kwa nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi none ko isentare ibijejwe yavuze maze bakavuga ko kwitoza kwiwe kubahijwe amategeko none muri iki gihe ibyo biyago byoshingira kuki nuko ibyo biyago ishingiro ryaryo riba rirangiye riba rihetse.
Ijwi rya Amerika umunota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Kuti mwarimu duteze amatwi ni kuri ubwo butumwa dusoje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba kuri isaha mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema tubararike andi makuru yacu mukanya isamuya n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.